Nkundire ndabaramutse ndabifurize ikadze bakunzi bacu bakunzi badusuruke ku radio ijwi rya Amerika. Uyu ni wa mwanya wa muziki. Nari mwiza ndi kumwe namwe muri no gahunda. Turi mu kwezi kwa gatatu. Ukwezi kwa gatatu amakungu yaguhariye umukenyezi. Nkako ku itariki 8 kwezi kwa gatatu numunsi muza makungu wahariye umukenyezi. Bakenyezi mwese mutwumvirize. Turabifurije umunsi mukuru mwiza. Uyu munsi muri dususuruke twifadikanya n'amakungu mutugaruke ku bakenyezi rurangiranwa b'abanyafrika babaririmbyi. Umuziki ni wigeze uwo wabagabo gusa. Abakunzi b'umuziki muraza abanyafrika kazi babiciye biracika mu mwuga wabo wo kuririmba. Abakenyezi ni benshi baririmbye canke n'ubu bakiririmba. Nashimye ko twibutsanya 9 muri bo bo muri Afrika. Ntankeka benshi musanga mubazi. Gumana natwe. Faso ni Kajanin ni rurangiranwa eka ngira si mu Burundi gusa amazina yiwe y'ukuri ni Janine Rema yavukiye mu Burundi itariki 27 ukwezi kwa gatandatu mu 59 yatanguye kuririmbira i Burundi imbere yuko aja mu mahanga mu Faransa no mu Bubiligi. Kajanin yasohoye urukurikirane rwa mbere rw'indirimbo mu 92 yaririmba mu Kirundi no mu Giswahili. Mu Faransa yamenyekanye cyane ku ndirimbo Sambolera Myson mu 95. Kajanin yaririmba ahayagiza abantu rurangiranwa mu mici itandukanye nka Nelson Mandela yabaye umukuru w'igihugu cya Afrika y'Epfo, yarahayagije umuririmbyi agendana ubumuga bwo kutabona Stevie Wonder n'abandi. Kajanin yarakora ibitaramo byinshi mu mahanga, yaranagenywe n'ishyirahamwe mpuzamakungu UNICEF nka ambasaderi w'ibikorwa byiza anaraba n'ivyabimukira. Mu 2016 Kajanin yararonse agashimwe nk'umukenyezi yakoze birashimwa, agashimwe yahawe n'ishyirahamwe ry'abakenyezi b'abanyafrika. Yaranagiye mu mugwi w'abakurikirana ihiganwa ry'amarere isi Festival de Cannes aho hari mu 2018. Regizina Kajanin bari mutaziriye akiri muto kuko ngo yari umwana muto muto cyane. Nankeka indirimbo yiwe Wale Watu murayibuka. Umvirize. Halia go Umukenyezi wundi nashaka kubibutsa ni Brenda Fassie. Brenda Fassie yakomoka muri Afrika y'Epfo mu gisagara cha Cape Town. Yitavye Imana mu 2004 afite imyaka 39 gusa. Brenda Fassie yakomoka mu muryango w'abaririmbyi. Abavyeyi biwe be n'abasaza we bose bararirimba. Ku myaka 5 gusa yararirimba mu mugwi w'abana nyina wiwe yarashinze. Afite imyaka 16 hari muhinyanyuzi yamutwaye mu kindi gisagara citwa Soweto ngo mufashe gutera imbere mu muziki. Brenda Fassie yari mu mugwi witwa Brenda and the Big Dudes. Uyo mugwi mu myaka ya 80 wari rurangiranwa muri Afrika y'Epfo. Mu myaka ya 90 igihe Afrika y'Epfo yariko irikura ku intwaro ya gikoloni ya apartheid, Brenda Fassie afashijwe n'uwa mwandikira indirimbo yitwa Chico Twala yarasohora indirimbo. Indirimbo zirimo amajambo ahiritse ariko akomeye yerekana ingene abanyafrika y'Epfo bamerewe nabi. Brenda Fassie yari ijwi yerekana neza amagogo y'ico gihugu kubirabure muri Afrika y'Epfo cyane cyane ku bakenyezi n'abana. Yahitanywe n'ibiyayura mutwe yanywa byaranse kwa biheba birateba biramuhitana mu 2004. Bakunzi badususuruke turacari ko turabira hamwe bamwe mu bakenyezi rurangiranwa b'abanyafrika babaririmbyi muri Afrika y'uburengero neza na neza mu gihugu cha Benin. Turasangayo uyu ndi mufaso ni rurangiranwa muri rimbyi, uyo nawe ni Angelique Kidjo. Angelique Kidjo afite imyaka 63 ubu. Kubera indirimbo ziwe yaragiye mu bahiganirwa gashime Grammy Awards inshuro 5 zose. Indirimbo za Angelique Kidjo ziri mu midiho y'iwabo muri Benin canke mu yindi midiho nka pop, zouk, rumba, jazz, imidiho y'umazinga ya anti n'iyindi. Angelique Kidjo kwera indirimbo ziwe zifite ivyivugo vyo kwitaho ineza y'abantu yaragenywe nk'umuserukizi w'ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho ineza y'abana UNICEF. Mwumvirize ino ndirimbo Agolo yasohoye mu 94. umfasoni umuririmbyi w'umunyafrika nashaka kubagezaho ni Cecile Kayirebwa. Uyu ni umunyarwanda kazi. Cecile Kayirebwa yavutse mu 1946 avukira I Kigali mu muryango w'abaririmbyi. Se wiwe yatwara umugwi w'abaririmbyi wo mu isengero. Urukurikirane rw'iwe rwa mbere yagwise Music from Rwanda canke umuziki ukomoka mu Rwanda. Cecile azwi mu ndirimbo nyinshi nka Ubumanzi, Mbateza imitego, Mpore n'izindi. Reka ndabumvishe iyitwa Ubumanzi ni ya Cecile Kayirebwa. Iradijwi ya Amerika. Ikiganiro ni dususuruke. Uyu munsi muri kuno kwezi kwahariwe bafasoni. Turiko tubashikiriza bamwe mu baririmbyikazi b'abanyafrika rurangiranwa. Uje muri Congo yitiriwe demokarasi. Yitwa Elizabeth Chalamwana Muidikayi. Yavukiye mu gisagara cha Elizabethville. Ubu hitwa Lubumbashi. Hari tariki ya 13 ukwezi kwa 5 mu 1958. Chalamwana yitavye Imana kuwa 10 ukwezi kwa 12 mu 2022. Turese ko yaririmba. Chalamwana yarakora n'ibikogwa vya politiki. Aho yigeze kuba umushinga mateka kuva mu 2000 gushika mu 2022. Mu muziki Chalamwana yamenyekanye nk'uwateje imbere mu diho Mutuashi w'Abanyekongo bitwa Abaluba. Bana mutaziriye Reine du Mutuachi canke umwamikazi wa Mutuachi. Indirimbo za Chalamwana kenshi zaba ziri mu ivyivugo vya politiki. Abanyekongo bana mutazira kandi Mamu National canke Mama w'igihugu. Umviriza imwe mu ndirimbo za Chalamwana yitwa Kalibu Yangu.
Mama, ata tupatia mali, unge ondo wa yalote. Upenzi o mimi na we.
akiri mu baririmbyikazi rurangiranwa b'abanyafrika uwitwa Cesaria Evora numwe mu bakenyezi rurangiranwa mu muziki muri Afrika. Cesaria Evora akomoka mu izinga rya Cap Vert muri Afrika y'uburengero, yitavye imana mu 2011 ku myaka 70 y'amavuko. Cesaria Evora ari mu bateje imbere umuziki wo muri Cap Vert biciye mu bidiho yabo yitwa Morna na Coladeira. Cesaria Evora yaririmba mu Gifaransa mu rurimi rwa Creole cyangwa mbere no mu Kiespanyol. Uyu mufasoni mu 2004 yararonse agashimwe ka Grammy Award kubera urukurikirane rw'indirimbo yise Voz d'Amour gwadandajwe inshuro zirenga 400,000. Yaranatahukanye inshuro zibiri agashimwe gahabwa abaririmbyi baririmba mu rurimi rw'Igifaransa, agashimwe bita Les Victoires de la Musique. Ngomenya kandi ko Cesaria Evora yaronse mu Faransa agashimwe k'igihugu nk'umuntu yakoze ibikorwa bishimishije, agashimwe bita Chevalier de la Légion d'Honneur hari mu 2009. Nguyu Cesaria Evora muri ino ndirimbo Saudade. Muziki tumuzi nka Mbili ya Bel ni umuririmbyikazi wo muri Congo Kinshasa, afite imyaka 65. Mbili ya Bel afite indirimbo nyinshi zo mu mudiho wa rumba. Uwamutumye amenyekana ni undi muririmbyi rurangiranwa muri Congo yitwa Taboureye Hochero, bahavuye banubakana. Mbili ya Bel yaragize ibitaramo byinshi cyane muri Afrika, Iburaya, eka no muri Amerika. Mbili ya Bel aririmba mu rurimi rwa Lingala usangamwe n'amajambo y'Igifaransa. Uyu muri ino ndirimbo Fopa, uyu ni Mbili ya Bel.
Kase kuna epa yo zali Ninayo kisango kopina tuna epa ina bandaka Batinda kayonde misono vanda Basana lelo mobali nanga Naboya bitumba na somba lute na nzotu
nizere ko mukiri kumwe natwe bakunzi badususuruke reka ndabibutse uyundi Miriam Makeba Mama Africa yavukiye muri Afrika y'Epfo yarafise kandi ubwene gihugu bwo muri Guinea no muri Algeria Miriam Makeba nitwi ryagwanije cyane intwaro ya gikoloni muri Afrika y'Epfo apartheid mu Faransa ibanza byinshi nk'amashuri amabarabara ibanza vyiratiro vyaritiriwe iyo ntwaro yo muri Afrika nguyu muri taxi pata pata indirimbo yasubiwemwe mu ndimi nyinshi n'abandi baririmbyi Miriam Makeba yitavye imana itariki 9 ukwezi kw'11 mu 2008 ku myaka 76 yaturize bagenzi reka ndangirize kuri no murundi kazi Rosa Nduwayezu numwe mu baririmbyi barundi kazi nubu umusanga mu biteramo by'abakiri bato kuko yamurikiye benshi Rosa Nduwayezu yaririmba mu gwi gihugu Orchestre National aho basohoye indirimbo nyinshi ndavuga simvura yemwe muranunga kibwirwa n'icumva na urumviriza twabonanye nkirumu yabaga ko wankunda nanje na rugwedengwe namwe mu jambo y'indirimbo yiwe ndavuga simvura uyo ni Rosa Nduwayezu ndabasezere kuri ako kavino radio ijwi rya Amerika na jewe neri mwiza turabifurije abakenyezi mwese ukwezi kwiza kwabahariwe